Radio USB de Amerika. Izwi rya Amerika ribandanya kwashika ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fidel niyo ngabo ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha. Alphonsine Niyonkuru umuhanuzi mukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi baba muri Amerika BDUSA afasha abarundi aho bari hose mu buryo butandukanye harimo no kubaha impanuro zo gukomeza no kubungabunga ingo zabo.
Narabyaye abana barakize buriya nahatuhaba nuhaba ndabona nkomeye rwose umugabo nawe agaca avuga ati umugore yaratiraje jewe nkeneye ukiri muto.
Uwo ni Madame Alphonsine Niyonkuru umuhanuzi w'ingo n'imiryango avuga ku bibazo bituma ingo mu Burundi no mu mahanga zisenyuka. Abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu mu Burundi kuri wa gatanu mu gitondo bajanywe gusambishwa n'umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Bubanza mu Rwanda. Naho leta yaho n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ryitanga impunzi basubiye gutanga ibyangombwa by'impunzi bigizwe n'amakarata ndangabunzi. Makuru mu karere k'ibiyaga binini cyahereye mu Rwanda umuyobozi w'igipolisi cy'u Rwanda asaba abanyagihugu gutinyuka igipolisi cyabo bagahagarara mu gihe gishika kugira icyo basaba aho kwiruka bikaba bishobora kubavima. Ivyo byatangajwe mu kiganiro igipolisi cy'u Rwanda n'umushikiranganje w'ubutungane akaba n'intumwa nkuru ya leta baraye bahaye itangazamakuru. Asumta kaboyi araduhi bine kuri inkuru. Asumta utubwira uko ibintu byifashe.
Nibyo koko nkuko warumaze kubivuga polisi y'u Rwanda yatangaje ibi nyuma yaho mu minsi ishize bagerageje kurwanya inzego z'umutekano cyangwa se bahagaritswe na polisi ikirukanka. Rero abanyamakuru babajije umuyobozi wa polisi y'igihugu bati kuki polisi irasa mu cyico, kuki nta kuntu barasa umuntu cyangwa se bakamuhagarika ariko hatabayeho kugira ngo araswe bimuviremo gupfa. Hanyuma rero Dan Munyuza uyobora polisi y'igihugu aravuga ati abanyagihugu nabo bakwiye ko kubaha icyo polisi babwiye, niba polisi basabye ko bahagarara bagahagarara bagatanga ibyangombwa basabwa aho kugira ngo bagaragaze ubwoba bwinshi banirukanke. Abasaba rero ko kuva bazajye borohereza inzego z'umutekano bubaha icyo inzego z'umutekano zibasabye.
Hanyuma aba banyagihugu bo bagushika ubu umona igipolisi kimaze kubaha izo nsiguro babyakira gute?
Ibyo n'ubundi niko basanzwe babizi ariko hari abavuga yuko polisi abaturage nibo banavuga ko rimwe na rimwe polisi inarasa n'umuntu wagaragaje ko atayirwanya nubwo yakwirukanka ariko akaza kugira akamanika amaboko. Abanyagihugu bakavuga bati kuki aba yamanitse amaboko yerekanye ko adashaka kurwana ariko rimwe na rimwe bikarangira arashwe. Aha rero umuyobozi w'igipolisi yaravuze bati ibyo byo ni ukubyitondera hakabanza hakabaho iperereza ko hari igihe n'abaturage bakabiriza ibintu kandi wenda iperereza ryakorwa rikagaragaza wenda ko uwo muntu koko yirukankaga cyangwa se rikaza kugaragaza ko koko abaturage bafite ishingiro ko uwo muntu yari yamanitse amaboko yerekana yuko abagomba kwitonda agahagarara ndetse agafatwa agasubiza icyo inzego z'umutekano zimushakaho. Rero abanyagihugu bo nizo mpanuro bahawe nta kindi kintu barengejeho ni ukuvuga gusa ngo ni ukwitwararika mu gihe umupolisi aguhagaritse aho yaba ariho hose mu gihe yambaye imyambaro yo yigaragaza ko ari mu kazi kugomba guhagarara ugasubiza ibyo abakubajije.
Abanyagihugu bo bavuga iki mu gihe bibashikira ntibagira icyizere ku bapolisi bakaniruka biba bivuye kuki bavuga
batanyagihugu? Abanyagihugu niho polisi isigura yuko bashobora kuba babaye mu byaha baravuga bati uba bitari mu cyaha wahagarara niba ari cyo bagusaka bakagusaka ariko guhitamo kwiruka nuko hari cyo wikeka. Rero bavuga bati waba uri mu cyaha waba utari mu cyaha hagarara usubizwe ibyo ubazwa niba uri no mu cyaha wenda ugihanirwe ariko nanone iyo wirukanse bikuviramo gupfa. Umuyobozi wa polisi ati umupolisi afite uburenganzira bwo kugira ngo abe yagukoresha imbaraga mu gihe nawe ushatse kumwereka ko ugiye kumurwanya cyangwa se ugiye gutoroka.
Muri icyo kiganiro n'abanyamakuru, abanyamakuru hari ibindi bibazo bashoboye kubaza ku byerekeye icyo kibazo cy'abanyagihugu na polisi?
ntabwo bagarutse kuri icyo kibazo ahubwo havuzwe n'ikindi kibazo cyerekeranye n'umutekano mu gihugu maze iminsi mwumva ko hari abantu bagenda bagaba ibitero hirya no hino minisitiri w'ubutabera yavuze ati abantu bagaba ibitero ku Rwanda bazajya babyiboneraho mwarabyumvise hari bamwe basiga ubuzima abandi barafashwe barimo kuburanishwa mu nkiko z'u Rwanda rero ni ukuvuga ngo abanyagihugu ni ukuvuga ngo abantu bose batera igihugu minisitiri w'ubutabera yavuze ati bazajya babyibonera aho ni nko kubabwira ngo mwigire nyene icyo gikorwa mu bihagarike
turagushimiye mumenyesha makuru wacu wa Somutakaboyi ari Kigali mu Rwanda. Leta y'u Rwanda n'ishyirahamwe mpuzamakungu hashe ryitaho impunzi basubiye gutanga ibyangombwa by'impunzi bigizwe n'amakarata ndangampunzi bita ID mu rurimi rw'icyongereza bashobora kuyakoresha mu buryo butandukanye haba muri banki kwa muganga n'ahandi. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize Pierre Claver niyo nkuru ari mu Rwanda.
Ikarata ndangampunzi zahawe impunzi zahungiye mu bisagara cyane cyane Kigali nta na hamwe zitandukaniye n'ikarata ndangamuntu y'umunyarwanda asanzwe. Gusa iyi mpunzi iriko ikimenyetso cy'ishyamwe mpuzamakungu gita impunzi ya SR n'urudome R rwerekana ko nyene kuyitunga ari impunzi. Aho indangamuntu y'u Rwanda ikoreshwa ni naho iyo karata ndangampunzi ikoreshwa. Abazihawe nka bose n'abarundi hamwe n'abakongomani bake abaronse izo karata barashima. Aba barimo waramaze gufatwa kuko atavyangombwa afise
zasohotse ntahari nagiye mu ntara karakanarindimwo ejo bundi naje kuwa kabiri barambwiye ati gahunda ni kuwa gatanu saa tatu navuga ntibuca ntihagere uwo munsi ugere numva nishimye cyane kuba ndakabonye iyo muragenda hano mu gihugu ukagira aho hari imikwabu ukakoza byangombwa ubaye ukafike bizaba ari byiza cyane kuruca bagiye bamfata kuko ngiye nkora ibiraka nkora ikiyedi njya nzinduka bamfata ariko nari mfite iya sitadi bayibone bakavuga ati umushinga ntahisha ati komereza ni byiza akanako dushimye ko kabikika neza nk'uko kabikika kurusha kiriya gipapuro kinini cyane rwose niyo ngize ikibazo baranyije telefone mu minsi yashize nza guswapisha nkoresheje iki gipapuro kinini
cyaje ndiyumva ibintu niyumva ibyishimo birindenze kubera kuba ntafite hayidi byantera imbogamizi byatari kubera nagira ikibazo najya gushaka akazi cyangwa bakanyaka icyangombwa kandi numva ko na mitiweli ibyo baba bijyanye ndayifite igiye kumfasha byahatari mw'iki gihugu cy'u Rwanda ufite ihayidi biragufasha cyane gukora serivisi nk'iz'abandi ushobora gukora serivisi nk'umunyarwanda byewe byose.
Impunzi zahungiye mu bisagara ziheruka guhabwa n'ikarata ya mitiweli inomero ya mitiweli yahujwe n'iyo karata ndangampunzi kuba kwije imyaka 16 yo kuyihabwa. Ukiswe n'amagara atwariye karata ndangampunzi kwa muganga gusa nk'umunyarwanda wese ni kimwe muri byinshi uyu musore ashema ko iyo karata yaronse igiye kumufasha.
Iradufasha gusumba urupapuro ikora batubwiye ko ikora byose donc irimo mituere dushobora kuyikoresha muri banke mu kugura ama sim card ibintu byose bikorwa na ID nk'abandi bose izo kimfasha kuko ubwa mbere twahora badusaba ibyangombwa tukerekana impapuro navyo ntibyatworohereza cyane cyane kubajejwe umutekano kwera bari bazi ngo abantu bose b'impunzi baramaze kuronka izi ID
ngomba kuje kubika nabonye agafaranga
yamara naho biruko harabatisanze ku ntonde kuko ID zabo zitarakogwa basiguriye ko amazina yabo ashobora kuba yanditswe nabi abane nabo bakaba batarafotogwa mu buhinga bwa none bashizwe ku rutonde rwabo basabwa kurindira kugira ngo izabo zizokogwe. Uwo mukongomani yari yazanye umugore n'umwana aheruka kuvuka yahuye n'ico kibazo ko umwana wiwe atarafotogwa
kinikwa na shida ya mtoto na mke wangu njoni walikuwa wajapata bado ID na mtoto wangu kwaje
ati nani mfite kibazo cy'umugore n'umwana batararonka ID umwana ntaraja ku rutonde muri ase wabuntunze n'ifoto yiwe ntirajayo byatumye ntaronka ID ya madamu rero gusa bansigura ingene bikogwa naho nzo kwitura tuzugaruka. Ifise akamaro gakomeye cyane kuko ngaha mu Rwanda hari n'igihe ubura akazi canke serivisi kanaka kuko ataide nico gituma nifuza kuyironka cyane nzugaruka ni nakwiza ibyo bantumye
narudia kabisa.
Komite y'impunzi ihamagarira abamaze kuronswa izo karata ko bozibika neza bakanazitwaza kugira ngo bazerekane iyo bazisabwe haba mu ibarabara canke ahandi. Patrice Ntadohoka atwari iyo komite avuga ko hari n'abandi barundi hafi 300 bashasha batarashakirwa kuko bahunze vuba abahamagarira kuja kwiyandikisha ku biro bikuru bya HR kugira ngo niha barusanse umavuba gw'abashasha nabo bazoshigwemo
mbonye none kana gutera kandi munzi cyane yandikisha komisi barazandika ko tuzaza kwiyandikisha ubwa mbere hoho kuri hashtere Nyarutarama kugira bamenye igitigiri ko mwarabonye aho duheruka haje impunzi nyinshi birango babaheza baheza kubandika mugabo ubu bazokwandika abantu bari kuri liste bamaze kwiyandikisha no kuvuga ariko n'abafite abana batoya batorindira ko nta gikorwa cyabo cyonyine kizoba iyo bumvise habaye kwandika donc enregistrement na verification nabo nyine baca baza n'abana kugira babashire ku ma statut kandi mu kandi bashobora kuvugwa na kamanda bateye kandi bavyumva ko nibumva dutanguye kwandika bazoca bazana n'abana bashaje gutyo bashobora kuja muri systeme bavugwa
kubera abatarazironka bakiri benshi hashtag no Rwanda bafashe ingingo ko zizahora zitangwa kabiri mu kwezi ku munsi wa gatanu wa mbere w'ukwezi hamwe n'ukundwa igira gatatu ku wa gatanu nyene abenshi batarazironswa na Barundi kuko ari nabo mpunzi nyinshi ziba mu bisagara barenga gato ibihumbi 11,500 bye Clavin inkuru Kigali ku bijuru rya Amerika
urakoze Pierre Clavin kuri iyo nkuru Amenyesha makuru bane bikinye makuru cigenge iwacu mu Burundi mu sheferi wabo kuri uyu wa gatanu mu gitondo bajanywe gusambishwa n'umushikiza amanza wa Republika mu ntara bubanza aho bamaze iminsi n'abafungiwe ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Eroge Wirikaneza
Mu gatondo kuri uyu wa gatanu amenyesha makuru bane bikinye makuru cigenge iwacu n'umushoferi wabo bakuwe mu gashoka ka komisariya y'igipolisi ntara ya bubanza Umushikiza amanza wa Republika wo muri iyo ntara yo mu burengero bw'u Burundi niwe yabaye kubatora aherekejwe n'abapolisi bagera ku 20 nk'uko babibonye babwijwe rya Amerika akibatwara benshi bibajije ko agiye kubumviriza no kubasambisha ariko siko vyahavuye bigenda yabwiye ko atakanya afise acabimurira mu kandi gasho nako naki igipolisi muri komine ya Bubanza imbo zatumye bahindurirwa gasho n'ubu ntiziramenyekana gusa bahashitse bemeza ko bafungiwe mu mibereho mibi cyane Kile saba kenyezi babiri Christine Kamikazi na Agnes Nziruvusa bahawe uruhusha rwo gutwara amasakoshi yabo mu ntoki abandi bagabo batatu basanzwe bafunganywe ntibemerewe kugira ikintu na kimwe bagenda bimukanye mu gashoboka polisi muri komine bubanza aho bimuriwe abegereye iyo dosiye basigura ko bari mu twumba duto rwose kandi badashobora gusohoka ku buryo n'uburoye kubaraba acisha mu mwanya w'amagriyaje kugira ngo bashobore kubabona yongera bavugishe aho bafungiwe ubu kandi nta mazi ahari nk'uko ikinyamakuru iwacu bakorera cyavyanditse hakaba ino mu kizime umuryango utabara imbabare ku ICCR wari wabaye urabaha ibyo baryamako n'ibyo byifuka muri komisariya ya bubanza aho bari bamaze iminsi itatu bafungiwe ariko ntibemerewe kuvyimukana Amakuru y'u Amerika jyahawe namwe mu masoko yaryo yo mu gipolisi yemeza ko idosiye yamaze kuvanwa mu minwe y'igipolisi ikaba yamaze guhabwa umushikiriza manza aba banyamakuru b'ikinyamakuru cigenga iwacu bahagaritswe mu ntango z'umuhingamo wo ku munsi wa kabiri w'indwi bari bagiye kurondera amakuru ku gutana mu mitwe kwari kwabaye hagati y'inzego z'umutekano n'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho wari uruva muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo Na igipolisi cy'u Burundi cyabise abagizi ba nabi umuhari w'inyeshamba Red Tabara witirirwa umunyepolitiki Alexis Nduhije ariko akawihakana wemanze ko abinjiriye mu makomine ya Gihanga Mpanda na Musigati aha abakozi ba iwacu bahagarikiwe abagwanyi babo Eroge Wirikaneza Nairobi Juju ya Amerika
Banywanyi b'Juju ya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves Kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC Ndimugashuhe mwirinde guhaba bukani zimwe mu mpanuro z'umufasoni Alphonsine niyo nkuru muhanuzi mukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi baba muri Amerika BDUSA afasha abarundi aho bari hose mu buryo butandukanye harimo no kubaha impanuro zo gukomeza no kubungabunga ingo zabo avuga ko asanga abagabo n'abagore bakora amakosa menshi atuma ingo zabo zisenyuka biturutse ahanini kukutamenyana yaganiriye na mugenzi wacu Ryan Tangishaka mukanya tangura uvuga bimwe mu bituma ingo zisambuka mu barundi bari mu gihugu
mu Burundi bivanye n'ingo twagiye tuvugana kubashinga nahe hamwe n'abafasoni nasanze ingo nyinshi zisambuka kubwo kutashira hamwe icya kabiri nasanze ingo zisambuka kubwo kuvugira hejuru kimwe cy'abagore abagabo nabo kutumviriza abagore umugabo akababara kuko umugore yafugiye hejuru umugore nawe akababara kuko umugore umugabo atamwishuye icyo yamubajije kikaba ari ikintu gito cyane kikazoca caguka kikaba kinini kigata umugore ugo rusambuka mugabo ariko kantu katanguye
yuvuze kuvugira hejuru nk'akarorero kuvugira hejuru wo dusobanurira neza kugira ngo kumbure abo bakenyezi abo bagore bavugira hejuru bumve neza na neze bicushatse kuvuga kuko kumbura harabashwa kuba batazi neza kuvugira hejuru ubu bushatse kuvuga iki
umugore kenshi mvuga ku bagore umugore kenshi acyubaka abakunda umugabo kandi abafisi ijwi rito mugabo kuvugira hejuru k'umugore kenshi kuzanana mu kumenyera urugo akavuga ati uyu naramumenyereye nahakinshira narashitse ubwoho zirasenyuka kera baravuga ati ntakinshira narashitse ugacutsanga wa muco w'ikirundi wo kubaha umugabo no kuvuga buhoro bigenda bihinduka iyo amaze gukwiza imyaka cumi hoho umenga aba yatsinze arahinduka rwose uko rero kuvugira hejuru ugasanga ntacyubaha umugabo ukamenga ibyo umugabo avuze nta giciro yobiha abo n'abagore
tubandanye rero kuri iki kindi kintu gihambaye wavuze ati ukudashira hamwe ukongera ukadusigurira ukudashira hamwe ushatse kuvuga gute
murakoze cyane ukudashira hamwe kenshi kudashira hamwe k'umugore n'umugabo bikunda gutangura abagabo n'umugabo ubwa mbere mu kibanda reka tuvuge abantu bato bato kenshi n'ubusanga banasambura ingo zabo ugasanga uburyo bari bafise burongerekanye gato bumaze kongerekana agaca ashaka gufata umugore n'umuntu atagira igiciro ugasanga utwiwe umenga yotwigumiza ko abandi nabo ugasanga umugore arakora akorera amafaranga menshi agaca ashaka gusuzugura umugabo kubera ko umugabo ubwo buryo umugore akorera umugabo atabwakorera agaca ashaka kunyegeza muri uko kunyegezanya rero niko kudashyira hamwe nabyo birimo mu bisambura ingo
ariko turazi kenshi sinisi yose ariko kenshi muri Afrika uko kudashyira hamwe usanga kuva ku mugabo kuko kenshi nibo baba bafite amafaranga aho rero twavuga ko ari ikosa ry'abagabo by'ukutazana uburyo bwabo ngo babuganire n'abakenyezi babo uvyumva gute
n'abagore ubu bararonse ubuzi bwiza n'abagore ubu n'abadandaji kubera ayo mafaranga nabo baronse nabo barimo naho batanganya igitigiri n'abagabo nabo barimo mubazana izo ngorane iyo umwe akorera menshi uwundi agakorera make iyo umwe yinjiza menshi uwundi akinjiza make ubu bose barafite icyo kibazo mu ngo harimo uburyo kuri umwe buruta ubw'uwundi
kuri icyo nyine none impanuro watanga ni izihe ku bijyanye cyane cyane ku bari mu gisagara amakonte boyajira gute umwe yogira konte yiwe akazana mu kigega rusange cyane bo bigenza gute
icyo kintu kirimo inzira zibiri kuko hariho aboshyira hamwe bakabikorera hamwe mugabo n'abandi bashobora gushyira hamwe ugasanga ubwo butunzi umugabo arabushanjaje kuko kenshi mukunda gusanzaza abagabo ugasanga umugabo arashanjaje ubwo butunzi kandi umugore bashyize hamwe turazi benshi bagiye bashyira hamwe munyuma umugore akavamwo akajya mu byiwe akihoza umugabo asanzaza ibyiwe ukwiwe jewe rero impanuro nanga kubashyize urukundo hamwe boshyira hamwe bakabirabira hamwe bikitwa rwabo byose niho bidatuma umwe aduga ngo undi amanuke hanyuma bariya nabo bashyira hamwe ugasanga umwe arabisanzaje nibaza ko babitandukanije biriya bidasanzazwa biragaruka bigafasha umuryango
izo mpanuro none ko twumva zihambaye cyane ku bantu baba bagira bubake cyangwa abageni bashasha ziratangwa haba mu mashengero mu madini atandukanye cyangwa mu bundi buryo butandukanye kugira ngo abantu bamenye ibintu nk'ibyo mbere y'uko baja mu kubaka cyangwa hariho uburyo izo mpanuro zirangwa ku bagira bubake mu byo wabonye mu Burundi
mu byo nabonye nabyo barazimpaye ngira nubake barazitangana cyane cyane abajya kuzihabwa mu madini wabo mu mashengeri wabo kenshi barazihabwa. Jewe rero ikintu nohanura cyane cyane nohanura umukobwa kurusha n'umuhungu, kuko umukobwa iyo arongowe azanye kwa rukundo yakunda umugabo, amaze kuzaruzanye akemera akaba umugore mwiza akifata neza mu rugo rwiwe, umugabo aguma mukunda ku buryo urwo rukundo rw'umugabo rutamuhera ko ngo rumuveko, bica bituma baguma bashyira hamwe baguma bashyira hamwe. Umugabo naho yoba amera nk'usandaza aratinya kubera bakunda umugore kandi umugore aba afite urukundo kuri we. Icyo manura abakobwa rero ni uko arongowe yoshishikara gukunda umugabo wiwe akongera akamwubaha, icyo gituma urugo rwiwe ruzigamwa kurusha. Nasanze kenshi ingo zononwa n'abagore kuko iyo atanguye guhindura ingeso kuvugira hejuru cyangwa kutubaha umugabo, umugabo nawe urukundo rwe rugenda ruhera munyuma ugasanga rwarahererengeteye.
Uko uvuze ati gukunda umugabo ku kuntu wahora umukunda mucubaka, uduha nk'akarorero k'ukuntu umukobwa bakunda umugabo ugasanga nyuma yaho birahindutse, abakora iki cyiza mu ntango usanga yarataye nyuma yaho?
Mu ntango umuhungu avuze usanga umukobwa amwumviriza kuko aramukunda, yaramushyize ku rukundo, amubujije ikintu ntagikora aragiheba, amusabye icyo akora aragikora mu rukundo no mu kumwubaha kuko aba arindiriye kurongorwa. Ni rya jambo navuga iyo arongowe arabiheba, usa yavuze ati nararongowe harya nariko ndamurondera none ko yantwaye cyaraheze. Nicyo gituma navuze nti nagerageze agume ahandi naveyo, kandi arabibona n'imyaka yiwe yose ingene bigenda bikomera mukunda bose kubera imyifato y'umugore. Umugabo akunda umugore kubera imyifato y'umugore.
Murakoze cyane rwose. Abarundi bo hano muri Amerika, umaze igihe kitari gito kumburo tubwira umaze igihe kingana iki hano muri Amerika, abarundi baho bo wababonye gute, bubatse gute, ingorane bo bahura nazo zituma basenyura ingo zabo ni nkizi muri make?
Murakoze cyane. Ewe ubu nitwa Kosa, nubwira hamara imyaka 10 kandi naravuganye n'abarundi kazi, naravuganye n'abarundi ku barundi kazi, je ndikomera ku barundi kazi. Abagore barambabarira niyo nigishije bambaza ngo wapfuye iki n'abagore, je ndababwira ni kuko iyo umugore ahagaze neza ibintu byose mu rugo bihagarara neza. Kenshi bikunda kononekara iyo umugore atirigaye. Rero abagore bo muri Amerika ikintu nabonye si Amerika gusa, ndavugana nabo muri Canada, ndavugana na Europe, ndavugana no muri Australia, abo bose turavugana, ikibazo nabonanye abagore baje mu bihugu by'abazungu ni ikibazo cyo gukora bagahembwa bakabona ko ayo mahera bayafise kandi bashobora kuyakoresha ibyo mu rugo cyangwa ntibabikore bivanye n'amategeko y'ibihugu barimwo byashyize hejuru abagore, bigatuma abagore bibagirwa umuco n'akaranga byacu by'ikirundi by'iyo twaje tuva, bagaca bataka ko aribo bovuga cyane kurusha abagabo. Abagabo nabo bagaca bagira ikibazo bageze muri iki gihugu ntibamenye ko amategeko yahindutse akaguma ari mu kirere, ari kuri ya majwi iwe yo gutegeka, ari kumbure kuri bya bitutsi kubatukana cyane agasuzuguro kakagwira kakaba kenshi, kandi yabonye ko umugore yamaze guhinduka, bigaca bituma rero urugo rwabo ruhindurwa n'abanyama kenshi n'amanyama basambura. Umwe asigaye ahembwa kera ntiyayakorera, undi nawe yahageze kumbure yageze muri ba bagore, urabona abagore bo hanze nta maheru bahonga nibo baguhonga, yabageze nka tuyu nzomuta nirongorera uwundi mu mutwe, nibyo biriko biraza. Ejo iyo batandukanye bigatuma bagira ikibazo cy'ingene barera abana, hagati hazigorane rero mugabo ubwa mbere umwe aba yishimye ngo ndahembwa, undi nawe ati naho yogenda nacomba, ugaca usanga rero urugo rwononywe n'amanyama bitangurira mu manyama.
Ndumva ko rero mu Burundi n'abandi Barundi bari mu mahanga icyo basa n'abasangiye ariko sa ni ryo kuba uburyo bwarinjiye bwinshi mu rugo bikabagora kuyajera, bikagora yuko bashyira hamwe ku bijyanye n'uburyo. Ego, reka tujye ku mirongo ya telefone. Abanywanyi b'Ijwi rya Amerika barafise ibibazo n'ivyumviro, mpereye kuri Jado. Uraho neza Jado?
Namahoro.
Jado duhamagaye urihe?
ni mjogo kiburundi mwenhera ya kirundo mwuriko mwine mega alivikamu kidefani inajia maneshi ime chane uwa mkenye zikabisa aliki na buzenu mba kuwa damu mba kabisa nchiza chane kuwera kago abashe gushimikira kuwa karomu damu nga ashe kuwa chingiri kibaba nubituma abadamu besi basi zugura abagabo jengu mundebe ye au mrele ye hariho nimena ime kuwa abona kwa hizi amashure kumbure aseni vo nini nyagusu mugabo wiwe katusanga rero bicho agiye ku mugabo asumbya nivo hamwe katusanga aramusuzuguye ndashineyo bo mu gihe bariho no mu marigara kumbure mu kazi bakarunda aka ugasanga ari kandi asuzugura ya nivo wa muntu afise abantu baseme nize nivo kandi ari mugabo wiwe usanga biko biratume iki umugabo wiwe atamwoba tugasara badamu bamwe bamusanga bagenda ugasanga akavugisha umugabo we mu izina kama ari mu bana tiwe kanaka igeze kuboneka yuko agira iki yuko atari kubaha umugabo n'iki nasaba rero uwo mutumirwa n'iki yo hanura nk'abantu bavuga ba jene bariko bayitegura kurushinga ikintu yo hayo hanura kugira ngo niba bo bahagere uwo mutego niba davugwa mu mutego bo kugira ngo kandi kiri nacho ndino hanura nuko n'abagabo nabo nyene hari aho gusanga nabo bizakugasara basi bagore babo kandi bose bakwiye kugira iki bakwiye kungana ariko iragenda mu mazi cyanyuma naco hariho ibintu bakunda kugira mu Rwanda ngo bavuga ni kivo yuko bose bangana abagore n'abagabo mbese ibyo bintu ubwo hamwe na hamwe mu gihe Burundi ho byo bubishitse nabo bikahaza usanga bongereje bonge batinege bagore kugira bazasuzugura abagabo murakoze cyane
murakoze cyane ubundi urugo nibyo mu idini turabyigishwa muri bibiliya biruzuye mugabo urugo hose nico kimwe boba abazi imana canke abatarayitahura kuko muri bibiliya abanyefeso gatanu ku murongo wa 25 haravuga ngo abagabo bakunde abagore babo nkuko Kristo yakunze ishengero akongera akagigura umanutse kandi ukagenda mu migani nyene 31 ku murongo wa 29 haravuga umugore mwiza ingena shemagizwa n'umugabo wiwe kuko yabaye umugore mwiza kuri 24 haravuga umugore w'ingare ingena umugabo batabana nawe iyo ni bibiliya rero navuga ni umugore ategerezwa kuba umugabo kubera urugo rwiwe umugore umugabo nawe agakunda umugore wiwe kugira ngo umugore yumve nawe yishimiye urugo nukuri umugabo adakunda umugore ubwo rugo ntabwo yishimira kandi niho ubugare cyane ingeso mbi zizira kubera ko umugabo atamukunda namukunda muri waharura ngo ntankunda iyo mukunda rero umugore arishima arishima nawe umugore nawe umugabo akosa usanga abihishyarisha arabifukafuka icyo kwitwa nacyo k'umugore ashobora kujya hejuru nibyo ibihugu birabikora nka muri Amerika umugore ari hejuru y'umugabo mugabo twebwe turazi iyo twavuye turazi iyo twazananye ntidushobora guta umuco naho leta ibivuga mu ngo zacu hahagaze neza ababita n'abatangira uwo murongo w'Imana nizo ngo zigo uno muti
aha rero niho turangirije amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha kuri radio Ijwi rya Amerika reka dushimire ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu Harimaze Karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye muri aka kanya kuri mikro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo uhagarariye ibi biganiro ni Etienne Karekezi tubashimiye rero mwese mugire umugoroba mwiza mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika mukurindira mugire ibihe byiza